Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Ndabaye mwirwa cyuti namwe bakunze ba radio Inzamba gatega kawe kaze mu makuru kuri umunsi wa mbere turi kugenekerezo rya 19 Ruhuma mwaka 2024 amakuru twateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi barenga 30 barishwe mu ntambara z'abahuje n'umuhari M23 hitwa Nyenyeri, abarenga 50 barafatwa n'umuhari M23 muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo. Izo ntambara z'abahitanye zikaba zabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Abasirikare akaba ari abo muri batayo 9 ya Tafok iherutse kurungikwa muri Kivu y'uburaruko bwa Kongo. Hari mutware umwe muri batatu wo muri quartier Rusuguti iri mu gisagara ca Ngozi kuva ku munsi wa gatanu heze abarizwa mu gasho k'Inyamirambi mu gisagara ca Ngozi, we nawe akaba yagirizwa kuba yarafashe minenegwe ikibazo cy'umwana yashurashuje uwundi ku nguvu. Igiciro cy'igitoro caraye kigabanutse mu Burundi n'ubushikiranganji bujejwe ubutare n'agataka, igiciro cy'itiro kikaba cagabanutse ku mafaranga arenga 300 kuri essence, amazutu eka mbere no kuri petroli. Umushikiranganji akaba yasiguye ko icatumye ivyo biciro bigabanuka ari kubera ibiciro ku isoko mpuzamakungu by'igitoro byagabanutse. Kaze mwese mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa abasirikare b'u Burundi nameje kubabwira abarenga 30 bishwe mu ntambara z'abahuje n'umuhari M23 ahitwa Nyenyeri, abarenga 50 nabo barafatwa n'umuhari M23 hamwe n'ibikoresho byabo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Abo bakaba arabo muri batayo 9 ya Tafoke yahora irongowe na Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye. Amakuru ava aho muri Kongo akabatangwa n'abasirikare akavuga ko ibyashikiye abasirikare byo bavyavuye kutumvira abamutwara kwa Aaron Ndayishimiye ni mutubaza Bonfise niongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko izo ntambara zabaye mu gace kitwa Nyenyeri ku munsi wa gatanu katwaye abasirikare b'u Burundi bangana n'ikompanyi mu mvugo ya gisirikare. Ayo makuru nyene akavuga ko muri iyo kompanyi hapfuye abarenga 30 nayo abarenga 50 n'ibikoresho byabo birimo n'ibigwanisho barafatwa n'abagwanyi b'umuhari M23. Mu basirikare basize ubuzima muri izo ntambara harimo umusirikare w'intwazangabo afite ipete rya major, no mu bafashwe hakaba harimo intwazangabo. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga kandi ko abapfuye n'abafashwe ari abo muri batayo 9 ya Tafoke yahora irongowe na Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye. Ayo makuru nyene akavuga ko Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye mukuru w'abasirikare ahitwa Nyenyeri yaciye ku biri n'amategeko ya Colonel Poncia Kizimana batazira mingi arongoye groupe matafoke mu buraruko ari naco co bacatumye bategeka ko atahukanwa ubutarariye agasubirizwa na Lieutenant Colonel Ngabo Nziza. Bamwe mu basirikare mbere bakibaza ko naho yahora ari ntakogwa ko ashobora gukurikiranwa n'ubutungane bwa gisirikare kucaha co kuhura ingabo. Ayo makuru nyene atangwa n'abasirikare akavuga ko ingabo z'u Burundi mu ntara ya Kivu mu buraruko zoba hari ibigwanisho bita mine antipersonnelle byaba byarakuwe mu bubiko bw'ikambi yo kumuzinda bita Batayon Genidokomba ngo bikoreshwe mu gucungera ibirindiro by'abo basirikare. Ibigwanisho bya mine antipersonnelle ababikoresheje muri ino myaka bashobora kwagirizwa ibyaha byo mu ntambara kuko bitagikoreshwa, kandi amategeko mpuzamakungu afata ababikoresheje nk'abakoze ibyaha byo mu ntambara bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Itegeko rikora rikoreshwa ry'amamine rikaba ryatewe ko igikomo ku igenekerezo rya 18 Ntwarante umwaka w'igihumbi 1997 iyo soro muri Norvege. Mu mwaka w'2008 Uburundi bukaba bwarahimbaje umunsi mpuzamakungu ukuraho ikoreshwa ry'amamine bavuga ko ibyo bigwanisho aho byari hose mu gisirikare byasambuwe.
Arakoze Bonfise niyongere tukiri mu bijanye n'umutekano muke kuri inkurikiye ku masonga. abantu batatu baraye bitavye imana bakwiswe n'inkuba abantu munani nabo barakomereka abo bakwiswe n'inkuba bose bakaba arabayoke bishengero eze bari ku rusengero ruri ku mutumba Kinzanza ubwo nyine akaba hitavye imana abantu batatu urongoye ubwo rusengero n'abakenyezi babiri bayoboka iryo dini abantu munani bakaba barakomeretse nkuko byemezwa n'abajejwe intwaro muri komine Gitanga turi mu ntara ya Rutana ivyo bikaba vyabaye igejeza 9 z'umuhingamo mu mvura nyinshi ivanze n'umuyaga abarongoye komine bakavuga ko hari amazu menshi yabomotse muri iyo mvura hamwe n'imirima ariko ngo ivyo nonekaye bindi bikaba bitaramenyekana abakomeretse uko ari munani bakaba bariko bavurirwa mu bitaro vy'akarere ka Gihofi aho mu ntara ya Rutana tube mu ntara ya Rutana mu manuko bw'igihugu tuje hariya mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi naho havugwa abantu babiri bahitanywe n'isanganya 21 nabo barakomereka biturutse ku ihenuka ry'urusengero rw'abakirisu bo mu idini rya Pentecote ruri ku mutumba Buhiga muri zone Ngozi rurare hari ku muhinga mukuru w'Imana mu ntwara bakavuga ko uguhenuka w'ubwo rusengero vyatewe n'umuyaga uvanze n'imvura nyinshi yariko iragwa muri uwo mwanya abajejwe intwaro bakaba barasohoye itangazo ryo kugarukira kubabuze ababo kumvo z'uko inyubako ahanini zigizwe n'amashengero biboneka ko zikunda gusenyuka mu ntara zimwe zimwe nka Kayanza ikigo Obuha n'igicemera umuntu n'umwe ko yubaka mu gisagara ca Kayanza ico kigo kitabanje kugera aho hantu kikibonera ko bikwiye ko hubakwa canke bidashoboka vyaba ivyangombwa bitangwa kikaba arico kibitanga hamwe n'indinganizo y'ingene umuntu azokubaka turabandanya n'amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawe mu gisata cy'agateka kazi na muntu umutware umwe muri batatu bo muri quartier Rusuguti iri mu gisagara ca Ngozi kuva kuri wa gatanu uheze abarizwa mu gashoko k'inyamiramabi mu gisagara ca Ngozi yagezwe kuba yarafashe minenegwe kibazo kijyanye n'umuhungu yashurashuje umwana w'umwigeme w'imyaka 13 mu kuvuga ko hagukurikiranwa n'ubutungane ahubwo uwo musore yogumana uwo mwana bakabana ni nkuru tubaza Signoline Nijimbere
nuko amakuru ava ngaho muri quartier Rusuguti abitumenyesha mu ntango ya vyose uwo mwana w'umwigeme w'imyaka 13 mu biheze niho yari yirukanywe n'umukenyezi yari asanzwe akorera akazi ko mu nzu mu nyuma nkuko ayo makuru abandanya bivuga niho umusore w'imyaka irenga 20 yamuhendahenda aramurarana aho bivugwa ko yanamushurashuje ababanye bamaze kubimenya baratatse abatware bo mu nzego zo hasi zo muri iyo quartier biyamiriza ubwo bubisha isoko ryacu rikatumenyesha ko umwe muri abo batware yasa n'ushigikiye uyo musore yavuze ko hako yofatwa agashikirizwa ubutungane ahubwo boguma bibanira n'uwo mwigeme akaba umugore wiwe isoko ryacu ritumenyesha kandi ko kuri uno wa gatanu heze uwo mutware yahavuye afatwa atabwa muri yombi uwo mutware we arahakana ivyo yagirizwa akavuga nyabona ko ivyo uyo mwana vyobazwa uwo musore n'uwo mukenyezi yahora akoresha uwo mwana kugera ubu uyo musore akekwa gushurashuza uwo mwigeme yarahunze amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi akaba ateye ivyatsi ingendo igayitse y'abantu bashurashuza abana co kimwe n'abatware bakingira ikibaba uwakoze icaha mu kumvikanisha mu kibano uwakoze icaha n'uwagikorewe hagushikiriza ubutungane izo nkozi z'ikibi zigahanwa hisunzwe amategeko
arakenuye Signorine Nije imbere kuri Radio Inzamba gateka kawe na icegeranyo cy'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujeje wagateka akazi na muntu cuno mwaka twaraye turangije kiremeza ko abanyororo ari benshi mu mabohero ariko rero CNDH nticerekana neza ikibitera ivyo vyavuzwe na Gato Rwasaho ariko aranegura kuri no wa mbere ibiri muri ico cegeranyo mu gihe urongoye CNDH yari yagiye mu nama nshinga mateka gusigura ivyo uwo mugwi waranguye Gato Rwasasigura ko iryo gwirirana ry'abanyororo riva ku karengane kurikira Gato Rwasa
kambere na mbere turabira ikigira iby'abafunzwe biragaragara neza yuko umenga mu Burundi twihutira gufunga gusumba guha ubutungane abamukeneye kuko ingorane zihari muri abantu benshi bafunzwe hari abo usanga bafunzwe kubera amaremenanya umuntu atagirizwa ibigwanisho kubera iremenanya ntabyo batoye barasitse barasubira muri uwo muntu agahera mu munyororo mu byo mwavuze mwashoboye gutohoza hariho abantu usanga bafunzwe kandi barejeje na sentare ugasanga harundi muntu cyivanga ati uje gufungura umukomize yo cyane ngo barukuru kimanza ibya gicika mwabuta ko muhanura leta mbega none leta iyo muyihanura mubona ibumviriza cyane mbonye agaciro icyo muyihanura kuko nuko tubona umenya igendo ntigeri yinduka rero muri byinshi bituma mu minyoro abantu bagwira hari imbo za politiki mwabuta ikibazo cya senere mwagiciye ko nta buremere bwinshi mwagihaye mugabo mu by'ukuri hari kovu hagati ya senere n'ubushikiranganji bw'indwara yo hagati y'igihugu ingorane muri senere kuko ubushikiranganji bwafashe ingingo zinyuranye n'amategeko byategekanye mukakora bose ibikorwa byabo abantu barafungwa uno munsi ubwo wageze rero aho yigishwa rero yuko abasenere babiri batatu babonye ahantu barugufata bakapfunga none icyo ni icyaha rero usanze rero umushoro wumwuzuye imbo nyamukuru ntako karenganyo gahari icyo cyane wasabaga ni uko la separation de pouvoir yoba efektive ubutungane bukwigenga koko bukareka gutamikwa ijambo n'umutegetsi uyu cyane uriya kereke swaro nimbo iyo ari yo yose hanyuma imanza zishyitse zikabaye zifite hanyuma nibaza yuko mwongera kwigora kuko ubana nyamubanura leta kuko haniniya leta niyo ivanga mu by'ubutungane ubutungane rero burya nawe tuvuga sibwo ahanini n'abatware nibo babukoresha
hageze ambagateka kandi turabandanya n'amakuru twateguriye ubushikiranganji bujejwe ubutare n'agataka bwafashe ingingo yo kugabanya ibiciro by'igitoro igiciro cy'iritiro kikaba cyagabanutse ku mafaranga arenga amajana atatu kuri esanse amazutu eka mbere no kuri peteroli Abraham Wizeye arongoye ubushikiranganji avuga ko icyatumye ibyo biciro bigabanuka ari kubera ibiciro ku isoko mpuzamakungu by'igitoro byagabanutse hamwe n'igabanuka ry'amafaranga yo gukura igitoro ku manguriro kija ku kivuko cya Dar es Salaam ari naho Burundi usanzwe bugikura tega amatwi umushikiranganji Abraham Wizeye
bivanye nuko ibiciro byagabanutse ku isoko mpuzamakungu nuko ibiciro byo kunguruza ibitoro mu gato biva ku mahinguriro bigana ku kivuko cy'i Dar es Salaam byagabanutse ibiciro bishinzwe mu gisagara cya Bujumbura ni uku gukurikira esanse ni amafaranga ibihumbi bine y'amarundi ku iritiro aho naho byahora ku 2350 mazutu ni amafaranga 3,925 y'amarundi ku iritiro aho naho byahora ku 4,235 ku iritiro peteroli nayo igiye ku mafaranga 3,905 y'amarundi ku iritiro aho yahora igugwa amafaranga 4,250
kadereza mbagateka kawe mu gusozera makuru twabateguriye mu makuru y'inkino nkuko bigenda ku minsi yose ya mbere imigwi ya Gacosmos mu bahungu na Muzinga mu bigeme niyo yaraye itahukanye ibikombe by'inkino zo gusozera higanwa yo mu gisagara cha Bujumbura naye mu mupira w'amaguru higanwa mu mpera zindwi ryari rigeze kundwigira 2021 umugwi wa Vitaro ukaba n'ubu ukiri ku isonga naho wanganije n'amasipiri ku munsi wa gatandatu amakuru y'inkino na Alexandrine Keza
mu nkino zaranze indwigira 2021 y'ishyikanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi twogaruka cyane cyane ku rukino rwahuje umugwi Vitaro ku munsi wa gatandatu i Buganda mu Cibitoke aho Vitaro yanganije n'amasipiri ibitsindo bibiri ku bindi mu gihe Vitaro yari imaze iminsi atamugwe uyikoreramwo mbere ahiciye bose batinya kuri Uwimana naho igitega kuri stade Ingoma Musongati yatsinze umukeba wayo Flambeau du Centre igitsinda kimwe ku busa Message Ngozi nayo ku kibuga cyayo urukundo niho yirahira kuri uyu w'Imana bumamuru mu kuyitsinda bibiri ku busa nayo Olympique Stade itsindira i Buganda Rukinzo ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa gatandatu ku kibuga cyayo Gatwaro Kayanza United yatsinze Tigre Noir bibiri ku busa Aigle Noir ija gutsindira mu Rutana Maso Sugar bibiri kuri kimwe Tel Aviv nayo i Uganda itsinda Magara Young Boys ibitsindo bine kuri bitatu ni mu gihe ku munsi wa gatanu Interstar yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo bibiri ku busa gushika ubu rero bitaro n'ubu niyo ikiri mu kibanza cya mbere n'amanota 52 igakurikirwa na Flambeau du Centre ifite amanota 48 message ngozi iri mu kibanza cya gatatu n'amanota 42 ni mu gihe n'ubu Magara Young Boys ariyo ikiri mu kibanza cya nyuma n'amanota 2 gusa ikaba imaze gutsindwa ibitsindo 44 mu rukino rwa volleyball naho imigwi ya Gacosmos mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yarayitahukanye ibikombe by'inkino zo gusozera iganwa mu ishyirahamwe rya volleyball i Bujumbura. Gacosmos yatsinze bigoranye bisoro iseti 3-2 bisigura ko babanje kwikora ko ya seti igira 5 bita Seoul kugira batandukanye iyo mirwi. Gacosmos icitsinda iyo seti n'amanota 15-11 ni nyuma yaho iyo migwi ibiri yari hejeje kunganya iseti 2 kuzindi gucyo Gacosmos iba itahukanye igikombe. Mu bigeme naho nyene yabaye intsinzi ivuye kure kuko naho nyene barinze gushika kuri iyo seti ya 5 kugira ngo Muzinda ishobore gutsinda Gender Light Club n'amanota 17-15.
Alexandrine Kezara kenuye nino nga hadu chetu soze la makunto na kutura ashkiriza nga koze mwebwe mwese mwalimudu teze abiri mshimile kande magenzanje wafashishe kuyegiranya ugeza homo yumba edikonde ninazo rekonda ashkiriza na wifu nizokura nigwa mvijanyu numu wanyu na huta kulikadio nzamba agateka kao.